Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Dabara mukije mwese muteze yombi ikiganiro ya gacu uyu munsi. Ikiganiro mugiye gushyikirizwa na Jewe Pascal Ndayishimiye ndabahaye ikaze. Dutangure ikiganiro cyacu n'amakuru avugwa murongwe. Aho impunzi z'iyo nkambi ziteganya igishyika ikingirwa mpuzamahanga bita Protection Internationale mu kinyamazuru mu rugendo rw'urongoye hasere muri Repubulika Iharanira Intwari Rusange ya Congo. Aho impunzi ziba mu nkambi ya Rusenda zaganiriye na mugenzi wacu Charles Ninahazwe zagize icyo zivuga ku bijyanye n'ubwo rugendo.
Ego jewe ku izina nitwa Munezero Esperance, turanezerewe cyane kumva ko ejo mu nkambi ya Murongo hazaba hari abashyitsi biteka, ariko natwe twifuza kubona twaba dutembera hano mu nkambi ya Rusenda kuko natwe turabarefije nk'abandi, cyane cyane ko naho turi atamutekano dufise, turi ahantu habi rwose, bwije tuvuga ntibuca bukeye nawe tuvuga ntibwira, dusaba ko mbega muri make bo turondera hano ahantu botwimura akaduhuhungiro umutekano natwe tugatekereza nk'abandi ko turarushe.
Kwendo rw'umukuru wa hasere ku isi n'ukuri tugwakiriye neza kandi turabyishimiye cyane, ariko nyamukuru twifuza yuko yoshobora kuza agashika hano mu nkambi yacu mu Rusenda naho nyene, ariko hanini kandi n'ikintu twamusaba nuko twamusaba yuko yotorondera ubundi buhungiro mu kindi gihugu, kuko aha hantu turi aha tubaye vraiment n'ukuri nta mutekano hari na gatoyi, nico nyamukuru twamusaba.
Koje ku bw'ibyo nitwa Ibihano Arite, turakiriye kwanza umukuru wacu wa hasi nyene yaje ngakuturamutsa, twashimye cyane rwose. Mugabo ku bw'ibyo rero turasaba dukuri ngaha kuko ahantu turi vraiment dufashwe nabi, turifuza yuko bodushyira mu kindi gihugu wabagize neza.
Uko fasi ya vita kidogo anakwambia ni zone rouge.
Tubandanirize na Uvira, umukuru w'ikigwate cya Katogota kiri ku birometero bitatu by'agasagara ka Kamanyora n'ibirometero 58 uviye Uvira mu karere ka Uvira, yarakoresheje inama y'umutekano aho hafashwe ingingo zitari zike ku bijyanye n'impunzi z'abarundi ziba mwako gace. Donido na Hassan Shabani mwicwi rya Emmanuel Bimenyimana.
Inyishu zimwe ni nkizi, ukomeza gukorana neza hagati y'impunzi z'abarundi hamwe n'ababanyi babo b'abakongomani, guca utuyira tw'inka kugira bagwanye ukwiyerereza kw'ibitungwa na rijya icirikoreregereza. Umukuru w'ikigwati Eric Muvomo arakeza abakongomani hamwe n'abarundi babaye Katogota ukuntu babanye, arashimira abarundi ku ntererano yabo ko batumye ibiciro by'abakozi bo mu mirima bigabanuka. Mumenya yuko Gatore Janvier impunzi y'umurundi iba mu Katogota yashimiye abakongomani ku rukundo hamwe no gukorana neza babagirira.
Turangirize ikiganiro cyacu n'amakuru avugwa isange. Ahishyira hamwe hasere rijejwe impunzi ku isi kimuriye ku munsi wa gatatu heze impunzi z'abarundi zirenga 150. Ni nkuru ya Bipemacho Senderehema yasomwe na Emabre Kavunja Poli.
Impunzi z'abarundi zirenga 150 bahora mu kigo cha kiri impunzi cyo mu isange bari muriwe mu kindi kigo cyo mu Kavimvira mu gisagara cha Uvira. Frank Ngandu ahagarariye ico kigo yemeza ko imvo yatumye seneri itamwo kubimura ngo byavuye ku gitigiri kinini kandi imibereho yabo itari imeze neza, ngo byongeye n'umutekano wabo utari ukwiye kubw'ubushobozi buke bw'ico kigo. Yavuze kandi ko hasigaye impunzi 300. Mwomenya ko imvo nyamukuru ituma izo mpunzi zitajanwa mu ikambi yazo nshasha ngo nuko amazi ataruzura.
Cuti bagenzi mwari muduteze yompi, munkundire ikiganiro ya gacumunsi tukirangirize ngaha. Mwagiteguriwe na Serge Bisimwa, ahagarikiwe na Jacques Kahora. Kuri mikro yari Jewe Pascal Ndayishimiye, ndabipfurije weekend nziza, murabeho.